VOA. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga. Uko ibibazo bya politiki bikomeje mu Burundi, ni nako abantu benshi bakomeje gusaba ko haba ibiganiro bitagira uwo biheza. Ariko ikibazo nyamukuru benshi bibaza igihe ibyo biganiro bizaba bishobotse kuba, niki cyabiganirwamo. Amahanga akomeje kotsa leta y'u Burundi igitutu kujya mu biganiro bitagira uwo biheje, ndetse ayo mahanga agasaba ko byayoborwa n'umuntu utari umurundi kandi bikaba hanze y'u Burundi. Ku ruhande rwa leta rwo rukomeje gushimangira ko rwashizeho komisiyo yo gutegura ibiganiro hagati y'abarundi, ko kandi badaheza abatavuga rumwe nayo bagamije gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro. Mu kiganiro cya none twatumiye umuhanga muri politike mpuzamahanga, akaba aherutse no gusohora inyandiko yise Burundi must avoid repeating the mistakes of Arusha, bishatse kuvuga ngo Burundi bukwiye kwirinda kudasubira amakosa ya Arusha. Inyandiko yanditswe na Bwana Izere Izobukiza, akaba abarizwa ku mugabane w'Uburayi. Bwana Izobukiza, reka duhere ku mutwe w'inyandiko yawe igaragara ku rubuga African Arguments. Niki ushaka gusobanura iyo uvuga ngo Burundi bukwiye kwirinda kudasubiramo amakosa yakozwe na Arusha? Mbere na mbere, ikaze mu kiganiro Bwana Izobukiza.
Murakoze kuma uyu mwanya.
Ego, noneho muri iyo nyandiko yawe wasohoye ku rubuga rwitwa African Arguments, uriya mutwe uvuga ngo Burundi bukwiye kwirinda kugwa mu makosa nka ya Arusha, icyo ushaka kuvuga ni iki?
Ubwa mbere ndashaka kuvuga yuko nibyo kuri yuko Arusha haba ibiganiro kandi byavuyemo ibintu bitari bike byiza abantu bashimye. Ariko kandi urabye ko uyu munsi dusubiye mu bihe by'ingorane twari tuzi yuko bigiye kurangira, umuntu wese arashobora kubona yuko hariho akahaze muri ibyo biganiro by'Arusha. Icyo rero mvuga ni uko abantu bagiye kuja mu biganiro n'ibyaramuka bibaye bakwiye kuraba neza ikitagenze neza mu biganiro bya mbere kugira ngo ntibashobore gukora amakosa nk'ayo bakoze ubwa mbere.
Kuri wowe, icyo ubona gishobora kuba kitaragenze neza ni nk'iki?
Ibibazo dufise mu Burundi ni binini cyane kandi kumbure umuntu ntiyoshobora kubivuga mu majambo make, ariko ikintu nyamukuru abantu benshi bahuriza ko Arusha itashoboye gushikana cyangwa bavuye Arusha batashoboye gushyira mu ngiro, n'ubutungane, gushyiraho ubutungane bwigenga, no kuvuga gushyiraho igihugu kirangwa n'amategeko gishobora guhana abakoze ibyaha kandi kigashyira mu byabo abatakoze ibyaha. Icyo kintu rero nticyashoboye kubaho mu buryo bwisanzuye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo uyu munsi tube dufise igihugu kigendera ku mategeko.
Ikindi uvuga cyane muri iyi nyandiko yawe uragira uti ikibazo gihari cyane cyane abarwanya ubutegetsi buriho ni nkaho bashaka ko perezida uriho ava ku butegetsi, ariko ngo ubwabyo byonyine ntibikemura ikibazo.
Icyo nshaka kuvuga ni uko ikibazo cy'u Burundi kidahagaze ku muntu gusa, ariko gihagaze ku buryo igihugu gitwawe. Ni ukuvuga ngo igihugu kidafise ubutungane, igihugu kidafise ubutegetsi butuma abantu bose baba mu byabo mu mahoro no mu mwidegembyo, kandi urenganije akarenganurwa kandi ukoze ibyaha akabihanirwa, muri icyo gihe utazanye ubutegetsi bumeze gutyo ariko ugahindura umuntu ugashyiraho uwundi abandaniriza kuri ibyo bitagenda neza, uba uhinduye ikintu gito cyane mugabo kidahindura icyo mu Gifaransa twokwita system. Ntikiba gihinduye uburyo igihugu gitwawe, ubuhinduye gusa umuntu agitwaye.
Bwana Izobukiza, umuhanga muri politike mpuzamahanga, tukaba turi kumwe aho ari ku mugabane w'Uburayi. Iyo urebye ibimaze iminsi biba mu gihugu cy'u Burundi guhera mu kwezi kwa kane kugeza ubu ngubu, amahanga akomeje kotsa igitutu leta y'u Burundi kujya mu biganiro, ibiganiro bidaheza n'umwe, hanyuma Burundi nabwo bukavuga ngo buzajya mu biganiro n'abantu batagamije guhungabanya umutekano cyangwa se abantu bashaka ko ibibazo bikemuka mu nzira z'amahoro. Ubona hari aho bazahurira
kumbure bazohahurira babishaka canke batabishaka kuko uravye akahise kigihugu cacu kandi n'aka ibihugu byinshi byo kwisa aho hagiye haba ingorane mu bya politike no gushamirana icahoze gisubiza ibintu mu ngiro nuko abantu bicaye hamwe bakaganira ibyo niyumvira yuko n'ubutari umuhinga mu bya politike yemera yuko inzira nziza ari ukuganira kandi ngira ngo umuntu wese adashaka ikiganiro niwe abafise ikibazo rero niyumvira yuko bazogira aho bahurira birashobora kugorana birashobora gufata umwanya munini ariko nta yindi nzira iboneka ihari niyumvira rero ko bazotegerezwa kugira aho bahurira
ikindi wandika mu nyandiko yawe uragira ati nubwo ibiganiro byaba bibaye ntibakwiye kwihutira gutegura andi matora ukavuga ko igikenewe cyane nuko habanza kubaho kumvikana urwikekwe rukavaho icyo ushaka kuvuga n'icyo aho nga
ibyo bibaye bishasha kubera ko urabye usubiye inyuma n'igihe amasezerano y'Arusha yashyigwa ko igikumu kandi bakemeranya abari bashamiranye icyo gihe bakasubiza hamwe barabonye yuko igihe bari barimo kubwa intambara kubwo urwikeke ruri mu bantu ntibyashoboka yuko amatora aba kuko ubwiza amatora muri icyo gihe afatira ku bintu bidashingiye ku butware bwiza ariko bishingiye ku byahora bibatera ubwoba canke ku muntu biyumvira umwe wese agatorwa yiyumvira ko yomukingira niki gihe rero niko bimeze abantu urabye intambara ziriko ziraba naho kumbure benshi batazita intambara canke bakabiha yandi mazina ariko nta mutekano uri mu gihugu abantu barenga 200,000 barahunze abantu ibiharuro bishasha bivuga yuko bashika 500,000 barapfuye muri iki gihe umuntu ashizeho amatora canke yihutiye gushiraho amatora siniyumvira yuko abantu botora umutima uri munda byo bavyiza rero yuko abantu babanza kuraba neza ingene bashira ibintu mu ngiro ingene bagarukana amahoro ingene bakura ibigwanisho mu bantu ingene abantu bashobora kwitegura mu mitima no gutekana kugira ngo batore ubutegetsi bwiza ariko ntibatore kubw'igitsure cyangwa kubw'ubwo
ukanavuga ngo haba hakenewe kujyaho icyo wise technical government cyangwa se leta y'ubumwe ihuje impande zose
uyu munsi igihugu uko kimeze hatabayeho amatora nkuko mpejeje kubivuga niyumvira ko toshoboka canke naho yoba tubameza hakwiye kubaho uburyo igihugu gitwagwa ubwo buryo rero niyumvira n'abandi bamaze kubicamwo ibindi bihugu bimaze kubicamwo muri kahise mbere n'igihugu cacu c'u Burundi ni ugushiraho leta ihuriyemwo bose iyo bakunda kwita leta y'ubumwe ihuriyemwo abatari basanzwe bahuje ivyiyumviro mu vya politike abanyene bariko barashamirana kumbura uyu munsi canke badashira hamwe uyu munsi kugira ngo ibe leta iserukira abantu bose kandi iserukira ivyiyumviro vyo mu mpande zose ico gituma ndayita technical government ni kubera ko itaba yaciye muri ayo matora asanzwe kandi ico yoba yihutira ari ibibazo bisiguritse neza bigaragara kandi itegerezwa guheza mu mwanya utanzwe kandi wumvikanyweko muri ico gihe rero abantu bo kwicara hamwe batari ko baragwanira ingene bazotwara ariko bari ko baragerageza gusubiza igihugu mu nzira gishobora kuja mu matora
ariko bwani zo bukiza iyo uvuganye n'abayobozi mu gihugu cy'u Burundi iyo leta uvuga ihuriwemo na bose bo bavuga ko ihari bakaguha urugero rw'amashyaka atavuga rumwe na leta ari muri guverinoma ubu ngubu bakaguha urugero rwa bwana Agathon Rwasa ubu ngubu wungirije perezida w'inama nshingamateka bakakubwira vice perezida Sindimwo bakakubwira ko leta mu by'ukuri ari leta y'ubumwe
ibyo leta irashobora kubivuga kandi ukurikiranye uko iyi leta yakoze mbere n'izari mbere yayo nyinshi icyo zihutiye gukora no kugabanya ingufu z'abatavuga rumwe nayo ibyo bita opposition no kugabanya ingufu zabo bimwe mu kubacanishamwo no kugira imigambwe idafise inkomezi ku buryo iyo hageze kugira izo leta zitwa yuko zumvikanywe ko baca bazana abo bagabanije bari mu ruhande rwabo canke bumva ibintu kumwe nabo abakurikirana ibintu bya politike mu Burundi badafise aho begamiye bashobora kuraba ibintu batarondera inyungu za politike barabizi yuko abo bose ayo mazina wavuze y'abantu bitwa ko ari muri leta uyu munsi barafise uburyo bagiyeho gutemeranya n'abandi benshi bo mu migambi yabo canke basanzwe batavuga rumwe na leta rero birumvikana yuko leta yoshaka kuvuga gutyo kuko yifuza gukorana n'abakora nkayo canke n'abiyumvira nkayo ariko kandi ntiwo kwibagira yuko iyo migambwe nyene wavuze abo bantu nyene wavuze bava mu migambwe irimo abandi batemera yuko leta iri kwirakorana nabo kuvuga rero ko wumvirije uruhande rwa leta gusa wosanga wumvirije ibyo leta nyene ivuga ariko hariho abayigwanya batabyumva gutyo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi umutumirwa wacu ari bwana Izere Izobukiza, akaba ari umuhanga muri politike mpuzamahanga, akaba aherutse no gusohora inyandiko yise Burundi Must Avoid Repeating the Mistakes of Arusha, bishatse kuvuga ngo Uburundi bukwiye kwirinda kugwa mu makosa nk'ayakozwe Arusha. Turi kumwe kandi n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira uruhare muri iki kiganiro. Kuri telefone turi kumwe na Fabrice. Fabrice, uranyumva?
Ego, ndabumva.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ikibazo cyose ni uko mbona babuhunga ibiganiro atanamu bishobora gushya kuko impamvu ya cyose twese turabizi ni ihonyama ry'amategeko iyo Arusha n'ibiba shingiro ry'ubuhoni abantu birirwa baricwa cyangwa kirarabizi ikiganiro n'abantu bidashoboka kubera intambara byose n'umukuru w'igihugu ahanze amategeko nawe agashaka kwishyira intego idashoboka ataramwishika.
Brice, dushobora kuba tumuvuze kuri telefoni ariko yari arimo avuga ngo ikibazo nyamukuru nihonyangwa ry'amategeko, kwica amategeko, kudakurikiza amategeko bishobora kuba ari byo byatumye igihugu kiri mu bibazo kirimo. Turi kumwe kandi na Parfait. Parfait, uranyumva?
Ndakumva cyane.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Igitekerezo cyanjye fise kijyanye n'uko ibijyanye n'ibiganiro.
Yego.
Aho leta ivuga yuko ibiganiro bizaba kubera mu Burundi kandi bikitabwa na bose ariko biravye usanga kenshi ari uruhendo.
Kubera iki?
Kuko ibiganiro byinshi byarabaye igihe cyinshi ariko ibiganiro byafashije Abarundi ni ibiganiro byabereye Arusha ayo byashyikanye Burundi ku masezerano nyezina.
Ikibazo
mfise rero n'uko leta icokwirengagiza aho bandi bita ko atatu bamaze kuko intandaro ya byose ni manda ya gatatu.
Wumvise bimwe mu bitekerezo by'aba bagabo uko ari babiri, hari Fabrice akaba na Parfait, bose bakavuga ngo intandaro y'ibibazo biri mu Burundi ni ukutubahiriza amategeko y'igihugu. Nawe ni kubibona?
Nanje niko ndabibona ariko birarenze ibyo. Urabye muri ijya nyandiko nasohoye haraho ndabivuga ko ni by'ukuri yuko intandaro canke intango y'ibi turimwo muri iki gihe y'iki kibazo turimwo muri iki gihe byatanguye igihe mukuru w'igihugu hari uyu munsi arenze ku mategeko canke ku masezerano y'Arusha agashyiraho ubutegetsi bwa akarondera gutwara ubugira gatatu ariko ikibazo kirarenze ico. Urete ko ico cabaye intango, ico rero nico mvuga yuko ico kirashobora gutorega umuti ariko ni vyiza yuko abarundi baraba harenze ngaho bakaraba kure gusumbaho kuko nkuko nabivuze uhinduye utwaye ugashiraho undi ariko atwara intwari itari nziza uhindura ibintu bike cyane. Fabrice kandi yavuze ngo ibiganiro ntibishoboka kwera ku mukuru w'igihugu hanyanze amategeko ariko niyumvira yuko twoja twohindura ibyiyumviro tukabona yuko abantu nibyo barahari kandi bakora amakosa menshi ariko igihambaye si uko umuntu acaguma mu ruhande rumwe ngo avuge ngo ibintu ntibishoboka. Ni byiza yuko tugerageza abagiye hatariho tukabagarura waho nyanze amategeko akavyemanga imbere y'ubutegetsi imbere y'amategeko hama agahanwa bikwiriye ariko tukarondera ubundi buryo bwo gutwara igihugu. Rero niyumvira yuko ibiganiro nizera yuko bizoba hanyuma ibyabaye nabi bigakosorwa.
Hari nanone aho wanditse wibaza ngo ni bande bakwiye kujya muri ibyo biganiro ukavuga uti ni ibiki bikwiye kuganirwa muri ibyo biganiro ukavuga ko abagize ibyo biganiro nabo bari mu bintu bikomeye cyane byatuma ama ibiganiro bigenda neza icyo ushaka kuvuga haniki
icyo nshaka kuvuga nuko ibiganiro kugira ngo bizogire ico bishikako ciza abantu bazobijamwe nabo nyene bakwiye kuba abantu twoshobora kwizera ku kintu ciza kubera ko hariho kuganira ni kimwe ariko abaganira nabo badafise ibyiyumviro byiza ikivamwe ntikiba ciza mu Burundi twaragize twaramenye abantu benshi amajambo amazina avugwa mu banyepolitike menshi aramenyekana kandi abantu turabamenya igihugu cy'u Burundi ni gito uko umuntu yigenza n'ukuntu umuntu atwara n'ukuntu yitwara abantu usanga babizi hariho amazina rero ushobora kumva ukamenya ibyiyumviro kuko babigaragaje mu bikorwa hanyuma ukiyumvira uti kumbura uyu naho yoganira icyo azozana ntikizoba gitandukanye n'ibyo tumuzi ko nta kize rero twogira kuri we aho rero niho mvuga nti ni byiza yuko abantu baganira ariko kandi n'abaganira bakwiye kuba abantu twizera ko bozana ibintu bitandukanye n'ibyo twabonekeye
ese uri nk'umuhuza ibintu nka bitatu wa kwifuza ko biva muri ibyo biganiro byabari nk'ibi
ibintu ngira ngo nyamukuru nka bitatu no kwiyumvira ko bikwiye kuba muri ibi biganiro kimwe naho nukumvikana ku mitwarire ingene ico kiringo co twagwa cibihe c'ubumwe co gutwarira mu bumwe ariko bidaciye mu matore ingene byogenda kuko bira nibyo bitanga ikizoba mu nyuma uko bwo kumvikana yuko ico kiringo gikwiye kumera n'igikwiye gukogwa muri ico kiringo kirahambaye hashaka kuvuga ngo ibintu nyamukuru bikwiye kubaho uyu munsi harakwiye kubaho ubutungane bwigenga ico gihe rero abo baganira bo kumvikana ingene bashobora gushiraho ubutungane bwigenga ingene hashobora kujaho wa mugwi ngira ngo sinzi ko ikibazo mwari kumbaza hanyuma canke dushobora kukivuga ubunyene wa mugwi wari kuraba kahise ku Burundi ibyaha byakozwe hagashirwaho umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranirwa ukabaho kugira ngo nigihe hazoba amatora abantu batagiye muri ubwo bwicanyi bwa kera canke mu byaha bya kera niba bari bo baja mu matora kuko ico kirashoboka mu gihe tutoba tuzi abantu bo kwizera bamwe bononye ibintu barashobora kugaruka igihe amatora azobashoboka hari hico rero kigira nka kabiri kigira gatatu uyu munsi hariho ibigwanisho byinshi mu gihugu abantu benshi batafise uburenganzira bwo gutunga ibigwanisho barabitunze nta mahoro ahari hubaho uburyo bwo kwaka cyangwa gukura ibigwanisho mu bantu kandi ibyo ntibishobora gukorwa na leta ihari uyu munsi kuko bamwe bayagiriza kwirimo mu batanze ibigwanisho n'ibindi nk'ibyo hoba hakwiye kubaho leta ifise ubwo bubasha bwo gukura ibigwanisho mu banyagihugu kandi igashobora kugarukana abantu bagataha bakava mu buhungiro ibyo nka bitatu cyangwa bine ngira ngo mvuze byo tuma hashobora kubaho umwanya w'icizere wo kugarukana amahoro wo kugarukana kwizera nawo kugarukana ibikorwa wo kugarukana umutekano kugira ngo amatora ashobore kubaho
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC kiganiro ni muri sanga uyu munsi turi kumwe na Bwana Izere Izobukiza akaba ari umuhanga muri politike mpuzamahanga aherutse no gusohora inyandiko yise Burundi Must Avoid Repeating the Mistakes of Arusha bivuga ko Burundi bukwiye kwirinda kudasubiramo amakosa nk'ayabaye iya Arusha kuri telefone turi kumwe na Blaise Blaise uranyumva
Yego ndakumva
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
Yego kuko nagomba kuba mvuga cyangwa nagomba kuba shikiriza
Yego
nagomba kuba mvuga kuri mwene data yuzuze kuba avuga bijanye n'ibyo biganiro biri kubera mu Burundi
Komeza
Ikambere nagomba kuba mvuga niki dufate ibyo biganiro byo kwikwiye kuba birimo abantu bose ubwo bwose bajya bari muri sinarede bagashobora ko bari muri ibyo biganiro kugira ngo bahurize ko kuko kugira ngo ibyo biganiro byagera neza leta irabukuna amahoro yogirane yogaruka mu gihugu cy'u Burundi ubwo dufate kandi bakwiye kuba ari abantu baize aranwa na bose bahurizwa ku na bose kugira ngo umutekano ramukunye ne wushira kubugaruka mu gihe cy'u Burundi ama kandi ibiganiro by'ukuri yo ahanini byo bamwe abantu bashingiye kuma mu masengero kugira ngo bibemwo ugufasanya kuko usanga ibiganiro bitewe kwigerwa n'abantu bose kuko iyo byaramuka nyine bigenze neza nk'impunzi bakarabukunye ne kugira mu mujyi gutaje cy'u Burundi nibwo usanga hari ingorane nyine usanga zikonye.
Urakoze cyane Blaise, turi kumwe kandi na Gerard. Gerard uranyuva?
Ndabumva
Edwin. Ikibazo cyawe?
Ego nzakanda baramutsenda mutano mutumire.
Ego turakuramukije natwe, komeza ikibazo cyawe.
Bwa mbere ndinashaka kuvuga kuwo mugwi leta ya nkuru nziza yasizeho we yise ko woba ari uw'ibiganiro. Yewe genda naba kubyerekeye uwo mugwi n'abantu yishyiriyeho gusangira bwo kuba arahemba amafaranga nagashimwe nk'agashimwe yabahaye nka bajya ba Gerard Ndiwayo bamufashije kumuherekeza mu matora kugira nabo abaha agashimwe barajya amafaranga sino nta gikorwa bafite kuko urabona yuko bajya yatoye n'abashyigikiye inkuru nziza none yatoye uwo mugambwe itonda wa konsiliya n'ibigira atora abamuyoboka amajya amashyirahamwe amwegereye none bajya bazoganira hari konsi bafitaniye na bajaki bafitaniye na bakopa najya mashyira hamwe ari mu kwaha kwa Sindi Defidel hanyuma rege nkaca ntangura kuyibaza ariko aca mu nzira n'abari imbere ziwe abategetsi bari imbere ziwe batwara igihugu igihe hari ingorane hamwe hari imigwana hari abo batavuga n'umwe baciyemo ariko zidashika nawe niza ariko aracamo ariko afatira ibiganiro abafata abantu bahuza ari bashyira mu biganiro hore ikuganira byosabye guhura nabo batavuga n'umwe aribo bahurikiye mu runani senarede or ariko araruhunga kubera abitinya ko ibyiyumviro byabo bibazoboza natoshobora kubyishyura kuko arabizi ko ari ku butegetsi yibye nabo nibwo bariko baragwanya bavuga bati urya rwunani nka rwa fronta rudakujyana ibibazo ntashobora kwishyura kumbure binyake ibyibano byanjye nifitiye
urakoze
bituma yoba bakweta hanyuma nkatasubira nongera mvuga ku biganiro biriko biranga mu Burundi bivuga ko byoja ku mitumba ariyo bibera njye nkaca nibaza mbega rwa ruhara rw'umuhuza mpuzamakungu ngo bari uruhe kwaba ibitutu by'abantu ze yatoye bya komisiyo de diyaloge ata agaciro bifite ku mitumba yoganira n'abandi ko tuzi bahunze bari hanze hanyuma ku ruhara rw'amakungu amakungu urabona niyabesejeho Burundi bibiribonekeza n'ukundi basigaye muri iyi minsi babakomeye amashyi kugira bafate urugendo bajye kuganira na Union Europeenne bwa mbere bababwira ngo barikwije none ubu ko bariko baragendayo bakaba bariko baba Union Europeenne amatwi adusumira n'ibindi bihugu bindi za Afurika ziko zirajya ko mu gufata ibihano gifatira abategetsi b'u Burundi ntabona ko ariko yindira amahano abarundi mu gihe uko nyarutse ibiganiro cyangwa bikava mu nzu ubwo butegetsi bwite akagusubiza nyirakoze.
Urakoze cyane Gerard. Hari kandi n'undi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook, Stanislas Ntakarutimana yagize ati abarundi benshi barakeneye kumenya neza na neza ikintu abantu bagumutse bakeneye kuko ivyamanda ya gatatu biramaze kuboneka ko rwari urwitwazo nicyo gituma bategerezwa kukivugira ahabona abarundi bose bakimenye icyo kintu babuze kandi bagifitiye uburenganzira nk'abandi barundi twese. Bwana Izobukiza, hera kuri iki kibazo cya Stanislas na Karutima.
Ibibazo mwe nivyo ngira ngo biragoye biragoye kuvuga ku muntu atavuze muri ubwo buryo na Stanislas nyine yavuze ko ariko ndagerageza ngira ngo ndamwishure mu buryo bwiza gusubumba. Abantu iyo ubonye umuntu ashobora kuja imbere y'umupolisi umupolisi akamurasa agapfa mugenzi wiwe akabandanya icyo ariko arasaba ntikibari ikintu cyo kugumuka cyangwa ari ikintu cyoroshye. Nta muntu ashobora kwitegura urupfu uko Stanislas yumva akunda ubuzima niko n'abandi bose babukunda. Kwiyumvira rero yuko abantu bashoboye guhaguruka bahagararira amategeko basaba yuko amategeko akurikizwa yuko ari abantu baba bagumutse ibyo n'amajambo nyine yo gusubiramwo ibyo leta hari uyu munsi ivuga rero jewe sinagiye muri iyo myerekano canke ngo nje imbere y'abandi ariko ico basabye carumvikana ico barondera carumvikana amakungu yaracumvise abantu baracumvise abarundi baracumvise umuntu adatahura yuko gukurikiza amategeko ari byo bikwiye kuranga umukuru w'igihugu n'abandi batwara abafise ikibazo mu myumvire yiwe niyumvira ariko Stanislas yo kwikebukana we nyina kiyumvira kibaza ati nabantu boba barakoze ibintu yiyumvira yuko atari byo akwiye kwicara kibaza neza igituma babikoze ariko ntiyihutire kwita bagumutse cyangwa abantu bafite ibindi barondera ico ni kimwe kindi naco yuko abo bantu basabye yuko atakiringo ca gatatu kibaho boba bari bafite ibindi barondera nabwo nyene n'uburenganzira bw'umuntu kugira ibintu byinshi arondera ibyo ntibica bihinduka icyaha ko bafatiye ku kiringo cya gatatu kitajyanye n'amategeko basaba yuko ubutegetsi buhinduka ibyo ni byiza kandi bijyanye n'amategeko bafise ibindi basaba nabyo nyine kuko ari abarundi kandi igihugu ari icyabo barafise uburenganzira bwo kubivuga dukwiye kugera ku gihe abantu batahura yuko umuntu wese aba mu gihugu afite uburenganzira bwo gusaba ko ibintu bihinduka iyabona ko bikwiye guhinduka hanyuma akabwirwa ati ntibihinduka kubera iki n'iki n'iki cyangwa birahinduka kubera iki n'iki n'iki umuntu nakwiye kwitwa ko ari umugumutsi kuko asabye yuko amategeko akurikizwa.
Hari ibibazo bya Gerard wibanze cyane kuri wa mugwi w'igihugu ushinzwe gutegura ibiganiro hagati y'abarundi akavuga ngo leta ifite gahunda yo kujyana ibyo biganiro ku mitumba noneho akibaza uruhare rw'umuhuza mpuzamakungu.
Ibibazo Gerard afite birumvikana kuko abantu benshi barabibona yuko ukurikije ingendo ya leta ingene leta yagiye rigenza muri iki gihe cingorane ntiyahoze yifuza ibiganiro ntiyifuze je yuko iganira n'abatavuga rumwe nayo mbere n'igihe ibintu bitari bwamere nabi ngo abantu batangure gupfa leta yari ifise uburyo bwo kuganira n'abantu no kuvugana nabo igikwiye kuba umuti w'ingorane zariko ziravuka canke izaboneka ko zigiye kuza ariko leta yahisemo kutabikora nyuma izana uyu mugwi yishyiriyeho mu buryo bwayo nyene kandi nabo yashyizemo biraboneka yuko ari abantu bumva ibyo leta nyene ivuga kugira ngo bashyireho ibiganiro bise hagati ko ari hagati y'abarundi kandi bidoja ku misozi bakaraba abantu bakavugana nabo icyo si kibi yuko bakwiye kuronka ibyiyumviro by'abantu bari ku mitumba kuko naha nyine dukwiye kwibuka yuko ubutegetsi buva mu banyagihugu kandi abanyagihugu bakwiye kuronka icyo bavuga ni byiza rero ko abaganira bakwiye kuronka ibyiyumviro by'abanyagihugu ariko uwo mugwi si umugwi ushobora ku uhari uyu munsi Sunday si umugwi umuntu yo kwizera yuko ari ikintu ushobora gukora kikarama kuko ni umugwi wa leta ni umugwi washyizweho na leta kugira ngo ukorere ibyo leta yifuza gukorwa ni byiza yuko ibiganiro byojamwo bose ariko ndashyigikiye yuko abanyagihugu bagira ico bashikiriza iyo bagifise.
Bwana Izobukiza, ejo bundi radio Ijwi ry'Amerika yavuganye na Musenyeri ukuriye uriya mugwi Sendeyi avuga ko nabo muri Sinaredi badahwejwe ndetse ngo abo batazashobora kugeraho bazasaba umuhuza Yoweri Kaguta Museveni agerageze kubahuza nabo ibyo ubona hari icyo byahindura
kuri jewe birangora kwizera canke gutahura ibintu byinshi bivugwa muri iki gihe kuko umunsi wa mbere bakubwira ngo ibiganiro ntibizoba hanze canke abari hanze ntituremera n'abagumutsi bashatse guhirika ubutegetsi nawe yandi majambo menshi hanyuma bugaca bati nabo hari igihe twobashyiramwo hanyuma bugaca bati turashobora kubashyiramwo hanyuma ubundi munsi bati mbere turashobora no kubasanga hanze urabona yuko ari ibintu bigenda birahindagurika ku mvo zitandukanye nyinshi zirimo yuko kumwe babivuga ngo kunga ariko arabatera igitutu hariho ibintu bigenda bihinduka atari uko leta ibyifuza ari uko iriko irasunikwa kubijyamo nta cyizere jewe mbona muri ibyo by'uwo Musenyeri yavuze yarabivuza byizera ko ari byo cyangwa ariko yatumye kubivuga birashoboka icyo niyumvira nuko bari ko bararondera icyo wo kwita legitimite mu gifaransa sinzi ngene umuntu yo kivuga mu kirundi kugira ngo uwo mugwi witwe ko ari umugwi ukwiye kwizerwa ariko sivyo nibaba mu byukuri bemera yuko bakwiye kujya mu biganiro nibyaba ari byo yuko umuhuza Yoweri Kaguta Museveni amaze kuja mu Burundi amaze gutuma abamuserukira mu Burundi kandi leta ikavugana nawe nibyo babyumvikana ingene iyo bari kwategura ibiganiro nabo ngo bategura ibindi hanyuma byo bari ibintu bivanze bitari ko birakorwa n'umuntu umwe kandi bitari ko birakurikirwa n'abantu bamwe niyumvira rero ko ari uburyo bwa leta bwo gusamaza abantu.
Urakoze cyane bwana Izobukiza, akaba ari umuhanga muri politike mpuzamahanga. Turi mu kiganiro hamwe nawe aho ari ku mugabane w'Uburayi. Kuri telefoni kandi turi kumwe n'undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe
kibazo mfite
izina rya izina rya
mwatumiye mutumire kandi abikwiye
izina ryawe izina ryawe
nitwa Sereus.
Sereus
eh
yego komeza
nagerenda mumumbarije atashigurire uofisi kosa hagati ya leti hari nabagiye gutora ibwirizwa shingiro ndetse n'amasezerano yarusha abantu bapanze ibwirizwa shingiro kujya turibona ubu kujya turiza ubu bega nimubona uko hariho ikintu kinyegeje muri ryo bamwe bacu bitwaza ngo ni kiringo cha gatatu oro umuntu arisomye neza akabyumvirira wasanga ari kiringo cha gatatu giteye ingorane cyane abo bandi nabo ibyo bibazo bindi bizabyaduka ku ruhande iri hagati muri twe bw'abarundi nta munyamahanga arimo kubera iki umuntu aca kubiri n'ibyo abazi ikibazo gihari kiri kwibwirizwa shingiye leta ya mbere ijya yari ihari ibyo transition yari izi yuko ari izo citwara igaca ibigira nk'uko byabaye uko ica biranga aho hantu rero nahadusigurira atwereka umuco adusigurira ukuntu bimeze hama je narinzi yuko ataruhande yegamiye ariko nasanze umenga yegamiye abo onyi abo bari muri senared leta nayo kuganira na senared irumvikana mugabo mwishura kumvika kuganira n'abantu ariko batera igihugu nta munsi n'umwe amagare nta atavuka nta munsi n'umwe inkoho zitavuka twe turi buzumbura umutima waravyimbye none wumva leta nta kindi itari kirakora ubu unyu ujya mugwi yarayishyizeho utwagwa na musenyeri mwebwe nyine muhageze kuvuga yuko mwaba telefone mukababaza bakavuga yuko bariko baganira hagati y'abarundi hama n'ibyananirana umuhuza nawe azocacamwo Yoweri Museveni icyo nico kandi urumva ko ari ikintu kimeze neza mugabo nibareke kwitwaza ikintu kiriya iyo utaza manda ya gatatu icyo bita manda ya gatatu mbe manda ya gatatu ugisiguriye.
Urakoze Seleus, urakoze cyane, ibibazo byawe birumvikanye. Ubwo umutumirwa wacu mukanya ndamuha ijambo agire icyo agusubiza. Turi kumwe kandi na Sylvain. Sylvain uranyuva?
Yego ndakumva.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yego. Urabona ibintu biri ngaha mu Burundi bite tujye kubirava kikuvuga yuko ngo ore kandi cyane kuvuga ngo iganira n'abanyagihugu n'abanyagihugu bafite ingora nabwo ubu ngubu umunyagihugu ubu ngubu ararinza akajya ajya rimwe ku munsi ahubwo ikibazo gihari abantu baricwa abandi bakararinza ara bakagira ibiki aho tugize ko twumva umwe yatuye ikiziga ubundi ni ibintu byasiguritse iza rero uyu mugwi leta washinzwe na leta uriko uhuza ngo uriko uganira n'abanyagihugu hagati twebwe bati abanyagihugu nta ngwande ifitaniye na leta ahubwo gusa kimwe kikwiye kuhaba nuko leta ikwiye kugana na senared ubwo iyo nuvuze nyiri hanze kuko uyu mwanya aho bihuriye iyo senared iri hanze niyo igira ngo baganiye n'inyishu zoboneka ibo nuzenya iyo senared yaba leta nireke kudadaza yaba n'iyo senared nireke kudadaza ahubwo bose bumvikane umuti atora umuti ushobora kuzanira ikintu cyiza umunyagihugu ku buryo umunyagihugu wo hasi kuko ubu ngubu umunyagihugu wo hasi arahangayitse ku muntu wari bucumbura wewe ubu ngubu abatu bari bucumba turahangayitse turagowe ni kwirwa twica tuganda kugwa ntango nta camira.
Turagushimiye cyane nawe ugira umunsi mwiza aho mu Burundi. Bwana Izobukiza Silve asa nkaho yatangaga ibitekerezo ariko Seleus we hari ibibazo bwite yakubajije.
Yego. Seleus arabaza nk'umuntu atanezerewe cyangwa afise kano kameze nk'agashavu nashaka kumubwira atekane mu mutima kugira ngo tu inibyiyumviro nda kumuhashobore kubyumva neza. Kimwe nashaka kumutomorera yavuze ngo yaradi yuko atawonegamiye mbwa basanzwe asanze menga shigikiye sinarede nagomba ndamubwire yuko abarundi baramenyereye gushira abantu mu migwi jewe sinegamiye sinarede kandi sinegamiye na leta y'Uburundi ndabona amakosa ari muri leta ndabona n'ibibazo biri muri sinarede asomye neza urwandiko rwanje yo bimenye rero kugira ngo nishure ku bibazo byiwe ikibazo ntikiri mwibwirizwa shingiro nibyo kuri yuko hariho abantu benshi bagerageje kuvuga yuko ikibazo ca cibiringo kidatomoye neza mwibwirizwa shingiro kuko hamwe havuga ngo umukuru w'igihugu akwiye gutorwa n'abanyagihugu bose ijwi ku muntu kwadakwiye gutorwa n'inama nshinga amateka n'ibindi nk'ibyo jewe sinizi by'amategeko ariko abize amategeko barabinonosoye ndamaze gusoma abantu babyanditse ko benshi bamwe baharira n'abandi ariko icyahurijwe ko nuko ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ari cya gatatu nyine ibyo ngira ngo hariho ashaka gusoma yosoma hariho byinshi byanditswe kuri ibyo icyo siniyumvira yuko ari ikibazo hariho icyo hariho no kuvuga no kugerageza kuja kure ya rusha canke y'ivyashitswe ko yarusha kuko hoho bitomoye urumva ko ushaka kuvuga ko atari kiringo ca gatatu kenshi ntavuga ivya rusha ca yavuga cyane cyane ibwirizwa shingiro ariko naho nyine nakibagira yuko no mwibwirizwa shingiro ababyize bashobora kuvyerekana ico rero ngira ngo no kigezaho nta ngira ngo nta byinshi umuntu yoshobora kuvuga birenze ivyo ikiringo ni cya gatatu nticemegwa n'amategeko abantu bakwiye kwikumvikana ingene ubutegetsi buhinduka ikindi avuga nuko ngo abantu bari muri sinarede ngo batere igihugu n'ibindi nk'ibyo ibyo jewe ntabyunzi abatera igihugu uyu munsi ntabonzi sinomenya naho bava icyo nzi nuko sinarede ntaho ndumva iravuga yuko itera igihugu canke ngo ivyemange ibyo rero sino yagiriza ntabizi abakwiye jewe sinshigikiye umuntu n'umwe atera icyo ari cyo cyose icyo nshigikiye ni uko ibiganiro bikwiye kubaho umuntu nawe yanka ibiganiro simbona neza ikindi kintu aba ariko ararondera canke uwundi muti aba ariko arazana uwo ariwe.
Urakoze cyane Bwana Izobukiza, akaba ari umuhanga muri politike mpuzamakungu. Turimo turaganira ari ku mugabane w'Uburayi. Yimwumva rero ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya karindwi Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, turi kumwe na Francis. Francis, uranyumva?
Ego, ndabumva.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu magambo make?
Ego, murakoze. Icyo nuvuga dewe icyo munabo uhagarara ko cyane ni kubijyanye na iki buryo bwose ati bagiye akorwa rusha n'ibibazo bashimye na cyane cyane n'ibibazo bya insekirite biri mu gihugu.
Urakoze Francis. Turi kumwe kandi na Regis, uranyuva?
Umva rwose.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Igitekerezo cyanje ni uko kweri ibiganiro byashyirwa imbere kujya turabe uko botore ibibazo biri mu Burundi kubera birahangayikishije benshi kandi cyane cyane mu byo woganira ko nasaba ko woganira kugusubiza amahoro mu Burundi abatashyuza bagasubira mu byabo kweri. Hama ku byerekeye politike naho bakara abantu bazaharanira inyungu zabo, abanyapolitike benshi barakunze guharanira inyungu zabo bagaharanira ku nyungu z'abanyagihugu kuko ntawe uzotwara abanyagihugu batamwemera. Ikibazo cyane nicyo kweri. Murakoze.
Urakoze cyane. Bwana Izobukiza, hari icyizere ufite cy'uko mu minsi ya vuba bino biganiro bishobora gutangira biyobowe n'umuhuza mpuzamahanga bikabera mu gihugu kitari Burundi?
Ndafite icyizere yuko bizoba bifatiye ku byo twabonye muri kahise. Amaleta menshi yahavuye aja mu biganiro n'ayatabyemera yaragiyeyo. Niyumvira yuko ibiganiro bizoba kandi abantu bariko barakora uko bashoboye, abafasha Burundi, abagenzi b'u Burundi, mbere n'abari bashigikiye ubwirarara bari bashigikiye leta canke abari abagenzi bayo barayihanuye kenshi yuko yoja mu biganiro. Niyumvira rero yuko leta y'i Bujumbura izovyumva ikabikora. Hariho kimwe gusa uyu niyumvira ko ari Tarcisse yabivuze canke uyu avuze ubwa nyuma yavuze cane cane ku bantu badoja mu biganiro nagishitse ko gatoyi ariko akivuze neza nkuko nari nashatse kukivuga birahambaye yuko abantu baje mu biganiro batagenda barondera inyungu zabo cyangwa atari kugabura ubutegetsi kugira ngo batware gusa bakwiye kuraba ibyononekaye muri kahise kugira ngo ntibabandanye bashyira igihugu mu ngorane ngo tuzomare iyindi myaka itanu cyangwa icumi twongere dusubire mu gihe nk'icy'u Burundi buri muri munsi
nko ku ruhande rw'abazajya mu biganiro yaba leta yaba abatavuga rumwe na leta ni nk'ibiki bakwiye guhebana umwe akavuga ngo ndahe ibi undi akavuga ngo ndahe ibi
icyo kibazo rero kiragoye cyane kuko jewe ndiko ndihweza ingene batahurije hamwe n'ubutegetsi bari biteguye uyu bukumbure barafite uko ndi biteguye sindashobora kubona urupapuro rw'inzira rwabo bifuza kuganira ko ariko cyane cyane ku ruhande rwabo hariho ikibazo gikomeye cyo kwibaza uti icyo nyine ubajije uti mbega iyo umuntu agiye avuga ati twebwe ntidushaka ko umukuru w'igihugu ahari ubu abandanya dushaka ko ahindurwa ntaba afise ikindi kintu avuga ati ico ntigifise ukuntu ugikura kwa kantu gatoyi hanyuma uronka ikindi muganira ngo gihebe ko gatoyi uronka ikindi uganira ariko n'uruhande rundi rugiye ruvuga ruti twebwe umukuru w'igihugu wacu twitoreye cyangwa dukunda niwe akwiye kugumaho nabo nyine ntibaba bafite ikindi kintu bagomba kurekura ibiganiro rero sinyemvira ko bizotangura byoroshe kubera ko biraboneka ko impande zose zifise aho zihagaze zidashaka kuva icoje imbere no gusoma amategeko no kuraba ibikwiriye hanyuma ibindi batumvikana ko kumbure bakagenda barabiganira ko ariko tutagiye cyane muri ibyo by'uko bariko baravuga uyu munsi nico nandika muri bijya karatasi nanditse igihambaye si uko baraba utwara uwariwe igihambaye nuko baraba ubutegetsi bukwiriye mu Burundi bwari bwo ubutegetsi buhagaze ku mategeko gusumba umuntu bagiye baraba umuntu bizogorana kuko nibaza ko ari cyo kibazo dufise kinini uyu munsi ntituraba kure turaba ibintu byo hafi byo kuronka ubutegetsi cyangwa guhindura abatware cyangwa ibindi nk'ibyo ariko ugasanga umunyagihugu umwe yabivuga kare umunyagihugu uko yari agowe mu myaka icumi iheze cyangwa mirongo itanu n'ubu niko amerewe cyangwa amerewe nabi gusumba ugasanga abantu barahindaguritse ku butegetsi ariko igihugu nticyahindutse
turagushimiye cyane bwana Izobukiza kuri telefoni kandi turi kumwe na Beni Pascal uranyumva
ndabumva neza
ikibazo cyangwa ikiyumviro cyanyu
je nashaka gutanga intererano
komeza
ariko biganiro bimije kuba mu Burundi ndiko numviriza ukuntu abategetsi bavuga ndabona ko mengo hariho impande zimwe mengo batazokwemerera kujya mu biganiro aho no kuvuga nk'irya senarete bavuga ko batashaka ariko yota nka senarete ahubwo bota ari urundi runani akaza nk'umuntu umwe badashaka ko senarete yo ahubwo bora bakaha byambo abarundi bose kugira ngo ibiganiro bizohuze abarundi bose ku mpande zose badacagwiriye
urakoze cyane Beni Pascal turi kumwe kandi na Diodone uranyumva
ndabumva cyane
ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe
se ni nyinterano turiko turavye tibiganiro cyabona umenga nta kintu hakuru kizoshika
kubera iki
ku ruhande rwa leta bavuga ko bashyizeho umugwi uzotegura ibiganiro witigiwe na bose iruhande bahanganye na leta bakavuga yuko uwo mugwi utazotumirwa na leta ikavuga ati twebwe mfite tikezwa kuganira na leta y'Uburundi gukora twebwe duhanganye mu bya politiki ariko uwo mugu ukavuga ko utazobatumira none bizoca bigenda gute ntibavuga ko batumiwe ku gatwe kabo uwazotumirwa azoca yitirirwa iki sindashaka kudutomokerwa kwaho hantu
urakoze cyane Diodone bwanizobukiza nubwo kino kibazo twakomeje kugisubiraho cyane ku bantu bakwiye kuganira icyo kibazo cya Diodone
abantu bakwiye kuganira n'abantu badahuje na leta hamwe na leta ngira ngo nico cokoro hakumvikana umuntu adashize kwa mazina ngira bica byumvikana kuko hariho umwe yabivuze ati abanyagihugu ntacu bariko barapfa na leta ntacu bafite baganira nayo cyangwa bavugana nayo abantu bagenda mu biganiro n'abantu bafite ibyo bashaka kuganira ko batumvikanye ko muri dufashitiye ku Burundi ku karorero ku Burundi ni leta hari uyu munsi n'abakemeranya na leta hari uyu munsi niyumvira kwica ngira ngo cumvikana abantu nuko ngira ngo bashize bafise ibindi bashaka kuvuga inyuma yabyo kumbure bigaseruka leta ntiyo shaka ntiyo bishaka kuganira ngo yongere abari yivuga uwo baganira uwo ariwe leta ikwiye kuza nku kandi iyo tuvuga leta ariga niko bica bigorana kuko uca wumva umenga n'igihugu baca baronka ukuntu baronkindi legitimite sinzi n'umuntu akivuga mu kirundi cananiye kuva kare ukuntu binyegeze inyuma y'ico kijambo ngo leta kugira ngo ntibyumvikane neza ubuhari abantu bahari uyu munsi batwara igihugu bagitwara mu buryo aba bagwanya batemera canke bakemera yuko bakwiye kugitwara abo nibo bakwiye kuja kuganira nabo babagwanya bakumvikana ingene igihugu gikwiye gutwarwa ntiboje inyuma yo kuvuga ngo ni leta ni leta yitorewe n'ibindi nk'ibyo ngo bitume aribo bashaka kuvuga ngo tuganira n'ubumeze gucyangwa utameze gucya ntituganira izo ntibikunda ntiwoba uri mu mugwi uri mu bibazo ngo ngira bari buvuga ingene uwo muganiro wari we n'uwo n'uwo mutaganiro wari we ubwo bubasha niyumvira ko atabwo bapfise ibintu byo byo gucereza abantu gusa no kwigiza inyuma kumbure ikintu babona ko gikwiye kuba mbwa batagishaka.
Urakoze cyane kuri telefone kandi turi kumwe na Edi Michel Uranyova. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
agomba tu mutumire mwatumire umuhinga mu bya politike ntandamye abona yuko ribirwa itege kushinga yo Burundi ahantu hari ingorane kuko habaye kutakwirikiza ibwiza shingi itege kushinga iki namwibareza nuko uharuye uravyo opposition na leta ivuga yuko ibiganiro bizobera mu Burundi ama opposition avuga ati twe mu Burundi mwashe imitayi dufata kandi n'iryo tegeko ryo mu gushyira ibiganiro ufite n'uze ibiganiro itegeko ryo ibigena ryo kugira ibiganiro hagati mu gihugu nta muharuye opposition avuga ati twaza mu Burundi twafatwa leta yadushyiriyeho imitayi none muri ico gihe ubone ntuze ntambamye leta yo kuri cyo kugira ngo ntuze amasezerano neza ashika kuko hari uyu abanyagihugu baguma bahunga baguma bagenda baguma bapfa kubera iki none muri icyo gihe mwe numvise ko umwana asohoye n'igitabo ngo kivuga ku masezerano yarusha none mwategekanye iki cyangwa muzoza muragira amaraporo ape habaye crise politike muze mwe mboneza mwakora iki mukadufasha.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Kagaye uranyumva ikibazo cyawe.
Yewe mbona ko ibyo bintu by'ibiganiro mbona leta abantu bovaho baganira ko leta yo ivuga iti tujya kuvugana n'abantu bashatse gutembagaza inzego z'igihugu abona bo bari hanze ati nyabuna no kuganira na leta kuko yarononye constitution n'ayandi mategeko y'igihugu nagomba kubaza n'uwo mutumire kandi none we kari umuhinga mu bya politiki abona boganira ku biki boganirira hehe ibyo leta yo bivuga nta shingiro bifise.
Urakoze cyane bwana Izobukiza. Ndumva ibitekerezo byabo cyangwa se ibibazo byabo bisa nkaho bihuye bose baribaza ninde leta ikwiye kuganira nawe mu gihe hari abo leta ivuga ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi ese abo bantu bakwiye kwicarana na leta. Hanyuma hari n'ibindi wanditse muri inyandiko yawe uvuga ngo biriya biganiro abazabijyamo ntibakwiye kuba abantu dusanzwe tumenyereye muri politike ukavuga ngo hakenewe amaraso mashya muri ibyo biganiro ariko iyo urebye abantu bose bari muri politike muri iyi minsi ni abantu bayimazemo igihe cyane ayo maraso mashya ubona azava hehe.
Urakoze cyane ku kibazo cya leta yoganira n'abande kandi barashatse gutegetsa guhiri ku butegetsi nibyo nabyo nyene niyumvira yuko bakwiye kubyiyumvira bakaraba muri kahise kabo nyene ingene byagiye biragenda n'ingene bashatse kuza mu butegetsi n'ibindi nk'ibyo botora inyishu leta zari zihari ubwa mbere zavuga nk'uko nyene ariko mu nyuma zaragiye mu biganiro kandi ziravugana n'abantu niyumvira rero ko abantu bo kuganira na leta nk'uko nabivuze ngira kwisubiramo nabafisi cyo bapana leta nabafisi ibyo batumvikana ko na leta haje wora abafisi amakosa niyo sanga ari abo bonyine bashatse guhiriza ku butegetsi kandi harimo no gufatira ibintu mu kivunga kuko abantu bari muri sinarede cyangwa bifuza kuganira abantu bose abantu bafashe bashatse guhiriza ku butegetsi byo nabyo nyine bashaka kubiganira ko biganira ko igihe bo bari mu biganiro ikijanye na amaraso mashasha yakwiye kuja mu bya politike mu gihugu cy'u Burundi harabayeho ingorane nyinshi yuko abantu bagiye muri politike kenshi ngaha muranyimba neza sishaka kuvuga ko ari bose ariko abantu benshi bagiye muri politike bayimaze n'igihe kinini cyane bahoze ubutegetsi barimwo ya systeme navuga kare ni ya yindi ni ibintu bitigeze bishobora guhindura igihugu ngo kibe igihugu gishingiye ku mategeko aho leta idashobora kwifatira ibintu byonone yiba igihugu abantu bafatire ku butegetsi bafise bonone ibintu nkuko tubibona uyu munsi itunga rya leta ngo rimeregwe nabi kuko ata butegetsi bwigenga ata butungane bwigenga buhari uyu munsi rero igituma niyumvira yuko hakwiye kujamwo abantu bashasha kandi tutamenyereye mu bya politike za kera nuko ntabona neza ingene abantu bagiye barakurana mu bya politike bakuranaho bamwe bajaho abandi bavaho bongera bagaruka batashoboye gukora ibyo bintu mbega uyu munsi icombira yuko bazobikora ni giki baronse imyaka myinshi cyane yo kubikora ntibabikora uyu munsi nta kinyemeza yuko barara bahindutse ngo barare bakoze ibyabananiye mu myaka myinshi yize sindiko ndavuga yuko atakintu na kimwe cyiza bakoze hariho ibintu byiza bakoze ariko hariho ibigaragara yuko byabananiye kandi byatumye igihugu kiguma gisubira muri izi ndyane hakaca imyaka cumi igihugu kimeze nk'ikironsa agahengwe kigasubira muri bya bindi hakwiye kuboneka abantu batiyumvira nk'aba kera batiyumvira ziriya politike za kera zo gusabiriza z'umukuru w'igihugu canke umuntu afise ubutegetsi aca ahinduka nk'umwami agakora ibyo yishakiye akaba hejuru y'ubutungane dukwiye kuronka abantu biyumvira ukundi igihugu kiri mu myaka imwe bita 21e siècle kiri mu kindi gihe ntitukiri mu bihe bya kera byo mu 50 n'ibindi dukwiye kuraba abantu biyumvira uburyo butandukanye bwa kera bashobora kuzana ihinduka n'inge n'igihugu gitwagwa bakazana ibintu bishasha tutamenyera igihugu kigatera imbere nk'ibindi bihugu byose biri kubiratera imbere ku isi uyu munsi
urakoze cyane bwana Izobukiza tubibutse ko Izobukiza ari umuhanga muri politike mpuzamahanga akaba aherutse gusohora inyandiko yise Burundi must avoid repeating the mistakes of Arusha bishatse kuvuga ko Burundi bukwiye kwirinda kudakora amakosa nk'ayakozwe Arusha mu gihe turimo kwegera umusozo bwana Izobukiza ubona uruhare rw'abanyagihugu kugira ngo impinduka zibeho mu gihugu cy'u Burundi ari nkuruwe
abanyagihugu barafise uruhare runini ariko kandi barakwiye kwigishwa ibirenze ibyo babwiwe uyu munsi biraboneka yuko abanyagihugu bahendwa mu buryo bukomeye abanyapolitike baragenda bakababwira ibintu iyo himirije amatora tuzobagirira ibi n'ibi n'ibi tuzobaha amabarabara tuzobaha amazi tuzobaha umuyaga nkuba hanyuma amatora akaba bagatora uwo muntu akaza agakora ibyo bintu ubundi akaza imyaka itanu iheze akababwira bya bindi ubu duciye mu matora atari make bababwira bya bindi batabikora kandi bongera babatora abanyagihugu rero niyumvira yuko bakwiye kurengana ibintu by'amajambo gusa ibintu babwirwa abanyapolitike bababwira bagasaba yuko ibintu bihinduka abanyagihugu barakwiye kumenya yuko bafise uburenganzira bwo gusaba yuko ibintu bihinduka gusaba yo gufata umunyapolitike nk'umuntu abaserukiye agiye kubakorera ibintu iyo atabikoze akavanwaho akajaho ubundi ashobora kubikora icyo kintu ntikirashobora gushika mu banyagihugu cyane kubera ko harimo ibituma byinshi ariko harimo n'uko abanyagihugu batarigishwa neza ibyo bintu ngo bamenye yuko ari uburenganzira bwabo bwo gushyiraho umuntu no kumukuraho igihe adakoze ibyo yategerezwa gukora niyumvira rero ko bafise uruhare runini cyane cyane muri iki gihe bwo kudatora umuntu ngo kubera ari umuhutu cyangwa ari umututsi kubera ava muri CNDD cyangwa muri MSD cyangwa ubundi bwango ari wose naho ibyo bo bifatira ko bakwiye cyane cyane kuraba icyo uwo muntu abakorera gusumba ibyo yababwiye
Mugusoza rero ongera utwibutse nk'isomo amasezerano yarusha abantu bakwiye kuyakuramo kugira ngo nibyo biganiro nibyongera gutangira bizatangire kandi bigere ku musaruro mwiza. Isomo ubona niri?
Isomo kimwe gihambaye ngira ngo cavuye muri Arusha ningene uyu munsi mu Burundi naho hari ngorane naho abantu bariko baragerageza kubyonona uyu munsi hariho ikintu twarenganye ibintu by'ingorane zihagaze ku bahutu n'abatutsi ku moko dusa naho turiko turabirengana naho hariho abategetsi bamwe bamwe bariko barabikoresha kugira ngo bagarukane ingorane ariko hariho cyiza cyabaye muri Arusha hariho ukwegerana hariho gusangira ubutegetsi hariho kubona yuko umuntu arenze kwitwa ko ari umuntu cyangwa ari umututsi icyo twogishimikira cyangwa twogishigikira mu gihe ibindi biganiro bizoro ariko turakwiye kwirinda yuko ibiganiro bihinduka igabanganywa ry'ubutegetsi ibyo ngira ngo ni ryo somo rinini abantu botahana ibiganiro sigabanganywa ry'ubutegetsi no kurondera ubutegetsi bwiza bufatiye ku butungane bwigenga.
Gana Izere Izobukiza umuhanga muri politike mpuzamahanga akaba aherutse gusohora inyandiko yise Burundi must avoid repeating the mistakes of Arusha bishatse kuvuga ngo Burundi bukwiye kwirinda kudasubira mu makosa yakozwe i Arusha. Gana Izobukiza nagira ngo ngushimire cyane kano kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane.
Nshimire namwe nshuti mwese mwarimu duteza amatwi, nshimire kandi na injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Almas Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze mugire umunsi mwiza.